Edirwema twembi tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'estato akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwiyo neza nshuti mwese namwe yakunze radio ijwi rya Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije agiye kwashikiriza ikiganiro dusangire ijambo. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka ku ndyane zadutse mu mugambwe CNL urongowe na Agaton Rwasa gushikaho ubushikiranganji bujejwe intwaro mu gihugu hamwe n'iterambere ry'amakomine bufata ingingo yo kuza ibikorwa vya politike y'uwo mugambwe. Ingingo abarongoye umugambwe CNL babona ko ifise intumbero yo gutobera uyo mugambwe ku bijanye n'amatora yatekanijwe mu mwaka 2025. Ruhande rutumvikana na CNL rworwo rurega uyu mugambwe ko uhonyanga amateko agenga umugambwe. Kigane tugiye kubashikiriza twavuganye n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa hamwe n'umuvugizi w'uyu mugambwe Terence Manirambona kugira ngo batubwire aho ibibazo bihagaze. Reka dutangire n'umukuru w'umugambwe CNL Agaton Rwasa.
Mushinahi Agaton Rwasa murongo w'umugambwe CNL murakoze cyane rwose kukanya mutari kugira ngo bwanye ni radio ijwi rya Amerika. Nashaka cyane cyane tuvugane ku bibazo biri mu mugambwe muri iki gihe mu mugambwe wanyu CNL. Hari n'abatangwe kuvuga ko hashobora kuba hari ariko ashaka kugira hagiye koneka CNL nyakuri. Nashaka mu majambo make cyane rwose mutubwire ibintu byifashe gute muri iki gihe.
Muri iki gihe uko byifashe nuko tubona yuko umushikiranganji yafashe ingendo n'umugambi wo kuburabuza ibikorwa by'umugambwe, ibyo akabigira mu gufata ingingo zinyuranye n'iby'amategeko ategekanya kuko bwa mbere na mbere nimba yumva ngo hariho kutumvikana hagati y'abantu bari mu mugambwe ntashobora guhagarika ibikorwa by'umugambwe kuko umugambwe nta cyaha na kimwe ufise imbere y'iby'amategeko y'igihugu. Igira kabiri nuko abo bantu bavuga ngo bafise ingorane tubona bategwa n'abo bategetsi kuko nibo babahimba iki, kuko twaratunganije ibikorwa turi kumwe mugabo babonye batabaye bari mu bibanza bashobora kubandanya bonona ibikorwa ku nyungu z'uwo mugambwe nyine babakoresha bahitamo guca bavuga rero yuko byose ari ukubisimbutsa buti ubushikiranganji nabwo bugaca bwihindukiza mu ijambo bugahakana ibyo bwemeye nkuko nabo nyine bahakana ibyo baci bakoze. Aho urumva rero ko ingorane
abo bantu mvuga umushyira ntaye gato abo bantu mvuga ko bakorana n'ubutegetsi saba ari mu mugambwe wanyu CNL kandi bafite n'ibibanza bikomakomeye.
Yekome kuko twarabonye ko hari ingendo yuko hari abantu bagira ibintu byose bishoboka kugira ngo ibikorwa by'umugambwe bifite n'ibisinziriye, hanyuma bivanye n'uko ibihe biriko biregereza turabona yuko dukwiye kwicara tugatunganya gushasha amategeko y'umugambwe kugira tuyaruranishe n'itegeko ry'igihugu rigenga itunganywa ry'imihingo. Kuko iryo tegeko ryashyizwe ku gikumu ubu Burundi kuko iryo tegeko ni intara zitanu nukuva amaprovensi atanu amakomine 42 hamwe n'amazone 150 n'imitumba n'amakaratsiye 344 ubu rero kubw'abo bantu kirazira yuko twe twoja uko iryo tegeko ritunganya igihugu riri be n'umushikiranganji agaca bashyigikira muri ibyo mu gihe iyindi migambwe iri kiritunganya yisunze iryo tegeko bakavuga ngo hari abaje ngo boca batakaza ibibanza mugabo baragiye mu ikoraniro kaminuza ibinyanyiro zigahinyanyurwa bagatera ibyumviro kandi bikemerwa n'ikoraniro kaminuza bakaca bavuga ngo ntegereje amategeko umushikiranganji mukomeza ngo nitumwe ivyegeranyo ngo vy'inama zitegura akirengagiza yuko inama z'ibiro bikuru by'umugambwe zitatanga raporo zitanga icyegeranyo umushikiranganji. Ibyo twanarona mananiza n'ibintu byo kwirondera icyifatikizo kugira ngo baburizemo iterambere ry'umugambwe.
Abo nyine bavuye mu mugambwe wanyu mushikiranganji Agaton Rwasa barafise ibirego bashikiriza bakaba bavuga ko umugambwe usigaye uhonyanga amategeko bakaba bavuga ko namanama basaba umukuru umugambwe atabakaryo ko gushiza ibyo byabo eka nizo nama atazibaha ibyo mu bivuga kwiki
sivyo sivyo nagatoye kuko abantu twarakoranye amanama yo gutegura icyo kurangira ukaminuza inama zifite zitanu iya mbere itariki cumi na zitandatu z'ukwezi k'umunani umwaka uheze iya kabiri itariki ya mbere y'ukwezi kwa munyonyo umwaka uheze iya gatatu mu kwezi kwa mbere itariki cumi na zine iya kane itariki mirongo irindwi na zine z'ukwezi kwa kabiri iya nyuma itariki zitanu z'ukwezi kwa gatatu kuvuga rero ngo ntibarimo ngo mwitegurwa ngo ntibari barimo si byo iyo bavuga rero ngo hariho ngo bitakozwe amanama y'ibiro bikuru abaserukira intara baba barimo abo nabo bagwiza guca bajyana ibyavuye mu ibyafunzwe n'ikorona n'inoze n'ibiro bikuru mu rwego rw'iwabo kugira ngo bumvirize batere ibyiyumviro by'abo barongoye batabikoze uno munsi baca bagaruka ngo umugambwe wakoze amakosa aho kuba wibonyere bukwemaga ko bakoze amakosa ko batakoze icyo babwirizwa gukora kira noneho ikoranero kaminuza abo bose byega bari baririmwo barahawe ijambo uwuziyashyikiriza arayishyikiriza ikoranero kaminuza rirapfundika kandi ikoranero kaminuza ni rwo rwego rukuru rw'umugambwe igitangaje yaba abo bantu badafise umutima wo kurondera gusambura byogenda gute ngo ikoranero kaminuza ribe ibyo ripfunditse bikorerwa akazi tugira ingendo hagati mu maprofesa atanu mashasha mugabo tukabona nyine ko basiba batanisho bavuze bamwe bamwe hanyuma inyuma y'ukwezi n'iminsi cumi n'umunani akaba ariho baza kuvuga umushyikirizi avuga ngo ntibyakurikije amategeko we nyine ariwe yatanga n'uburenganzira bwo kuba amakoraniro kaminuza aba yari kubona ko bidakurikije amategeko akabirekura urumva kubera igihagararo kubera ikibanza we wafise kandi noneho kuri we umugambwe wonone usambutse kuri we ni sawa kuko umugambwe wiwe ucusagarara ugasagamba
abo bari mu mugambwe
gutyo ntibisanzwe mugabo nawe nyine ntibisanzwe kuko iyo amaze kuba umutware abwizwa gutwarira bose abwizwa kubaho ku neza igihugu ntagomba kuba akorera umugambwe wiwe
ariko naho mutunga agatoki ubutegetsi indyane nyamukuru ziri mu mugambwe wanyu hariho kandi abo muvuga ko bakorana na leta y'u Burundi hariho ibindi birego bavuga ko n'igenwa ry'abaserukira umugambwe mu ishyirahamwe ryo mu buseruko bwa afurika yara naho nyine bisa n'ibitagenze neza hari icyo mwabitubwira ko
ibyo ni byo bifatikiza kuko nta namwe bokwerekana ingingo imwe yaba y'amategeko y'igihugu yaba y'amategeko y'umugambwe yoba yararenzwe nta namwe ikigira kabiri ku bijyanye n'abagenwa muri ibi cyangwa biriya nta koraniro kaminuza ribanza kwicara ngo umugambwe gukenya uyu ushaka gukenya uriya nta namwe byabaye ibyo rero urumva barondera ibyitwazo uyu munsi bakavuga ibi ejo bagahindura bakavuga ibindi igihe ejo bagahindura bakavuga ibindi ni ukubwira yuko ibyo byose atari ibibazo kuko iyo biza kuba ari ibibazo none ko ibyo bashaka byari byashyitse bagakorana n'ubwo butegetsi bukishyiriraho ubushatsi ntibari kunezerwa ko abo natanze n'abakandida batabaye aribo bajyayo ntibyari guca bigarukira ngaho none uyu munsi babyiduga ngo bizane iki kandi basubire inyuma bagire gute
ubushikiranganji bujejwe intwaro hagati mu Burundi buvuga ko bwahagaritse ibikorwa byanyu byose ko hashobora kuba intambamyi eka n'ubwicanyi hari n'ibirego bivuga ko hari umugambi gushinga CNL nyakuri hakurya vyama vyashitse mu yindi migambwe eka hakaba ngo n'ubwicanyi ivyo vyose mubivuga kwi
ivyo vy'ubwicanyi nibaza ko ari ivyo bitwaza kugira ngo batange uburemere bw'ivyo bariko barakora ubu koko yobaye hariho ubwo bwicanyi avuga ababutegura ntaba yarabafashe kwatanumwe yerekanye ubwo bwicanyi yobona wewe wenyine abandi batabubona n'ubwicanyi bumeze gute cyanyaho ni kuvuga yuko ari amaremere ntajya bategura cyanya bateguye barondegere bubishyira mu ngiro icyo ni ukubwira ni uko umugambwe Sendero nturi mu nzira y'intamba umugambwe Sendero nturi mu nzira yo guhungabanya umutekano w'ubushake w'uriya ibyo rero jembo na yuko ni ibyitwazo kugira ngo asobanure izo ngingo ariko arafata zinyuranye n'uburenganzira bw'umugambwe zirengeye imbere n'ububasha bwiwe kuko ibikorwa by'umugambwe kugira ngo bihagarikwe mu gihe wakoze amakosa ni sentare iheza ikafata ingingo ati umugambwe ku makosa n'aya n'aya ibikorwa byayo ntibihagarare mukaba wewe rero urumva ubu yabaye sentare ubu yabaye byose ingorane naho nyine akavuga ngo yarituwe ngo harabamwituye none bamwituye kuki atahamagaye uburongozi bw'umugambwe kugira ngo atwibye ngo ivyo bibazo tubivuganeko
ikatwibwo
babo bamwituye batahejeje ngo batange kopi mu mugambwe twebwe turafise akangonongono uku permanence ko zabazuguruye ko batigira baza ngo bavuge bati ariko twebwe turafise ikibazo uku
ikatukareke kumujyana nziri hagati mu mugambwe SNL muri iki gihe hariho icyifuzo canke imigambi y'ukwegera abo bari kuri urwo rundi ruhande kugira ngo ibibazo muhereze umugambwe
ibibazo kubereza mu mugambwe nicyo twifuza kandi ibyo twari twifuza kuva kera mugaba bobo burumva yuko ubu bo bavuga bati ni mushikiranganje ndibatora umuti w'ibibazo byabo mu mugambwe ikoranira kaminuza rivuze titi tubigenze uko urumva ko ikitaba yibaye n'umushikiranganje acaza kugitorera umuti uwo mushikiranganje nawe akavuga ngo wakeneye ko abantu ngo biyuzuza mugabo ngo nta nama bashobora kugira atari watanze uruhusha ko bagira inama ntiwumva yuko aho harimo imitego
ku bwanyu amaherezo n'ayahe ivyo bibazo bizotora umuti gute
ku maherezo kuri kuzotsinda ibino
kuba izo ndyane zadutse mu gihe imigambwe myinshi iri kwitegura kuzohiganwa mu matora mu Burundi mu biha isiguro
twe tubiye isiguro yuko umugambo uri ku butegetsi urudakuje amatora wonyine kuko abo bantu naho boba uwo mugambwe SNL sabo bagiye guhiganwa na CNDD-FDD bo barabagenda kumwe ku yindi migambwe bacavuga ngo bagize ngo runani ngo ko gushigikira umugambwe uri ku butegetsi ibintu nkamwe ndivyo tumaze iminsi tubona mu matora abaye injoro zibiri zose
umugambwe isenere gushika ubu niwo mugambwe utarimwo imice myinshi muri iyi tora hari abaye imice kandi umugambwe uri ku butegetsi SNDD hari abaye imice mu migambwe itandukanye hariho za nyakuri za Frodebu ku bwanyu ni kuki ije bintu bikunda gushika mu migambwe mu Burundi
bishika kuko ariyo ngendo y'ubutegetsi ubutegetsi ntibushaka guhiganwa n'imigambwe ikomeye uhitamwo abo bugira abasoma mbike ukabafasha kwigumura ku migambwe barimwo hanyuma iyo migambwe nayo rero bagaca rero bakora ibishoboka byose bakayiburabuza kugira ngo ibyo bashaka gushaka ko babishyikiko mugabo iyo ngendo nta nyungu na ntoya yazanye mu gihugu yaba niyo CNDD-FDD ntaciyumvwa ngo yarabyungutsemo kuko ibyo teye iteka igihugu byarushije kunyuka uyu munsi ugiye kuraba ingorane ziriho mu itunganywa ry'igihugu ntabwo ziterwa n'uko hari umugambwe SNL kuko intwaro yose CNDD-FDD yonyine yayihariye ibintu byose ubuzi bwose bwa leta mbwa ibintu aho guteza imbere biguma bisa n'ibiyangara bari bakwiye kumenya rero yuko nk'abatware icyo ariko baranze shiringa kwari gutorera umuti icyo kibazo cy'igihugu aho kurondera ngo tukuzana kandi injyane mu migambwe nabo badi bariko baragenda bigana abo bandi babigiyemo kare bari bakwiye kuraba mbega abagize iyo ngendo hambere aho inyungu babikuyemo ni iyihe kumona bamwe n'ubundi bahereje n'ubundi kutabakomoka kandi biga ngo ntibasoma mbike n'intwaro n'ubutegetsi ivyo vyose rero vyari bikwiye kugurura amaso bamwe n'abandi bakaraba ikibereye igikwiye icyo ari cyo kuko inyungu z'igihugu zisumba ikindi icyo ari cyo cyose igere inyungu z'abantu inyungu z'akagwe k'abantu zirutishijwe inyungu z'igihugu igihugu sinzi ko kizaheza gitezwe imbere na bande ryari kuko ingendo mbi iba ari mbi nyine ntishobora gushikana ahantu heza na buhoro buhoro
mu kanya gato kandi mu gusozera murizeye ko izo ndyane zo zamaze kurangira imbere yuko amatora aba mu 2025
intwaro yokura mu kuboko yokura mu kirenge tukumvikana mwanya mutoyi cyane
agatumu rwasa umukuru w'umugambwe SNL murakoze cyane rwose ku kanya mahari radio ijwi ry'Amerika
murakoze nawe mukuru mwanya mutoyi
tukivuga ku ndyane z'umugambwe SNL twaravuganye kandi n'umuvugizi uyu mugambwe Terence Mani Ramboda na wenyine atangwa tubwira ibibazo biri muri uyu mugambwe.
Mushenahe Terence Mani Ramboda murakoze cyane rwose ku kanya mutengo muganiye ni radio ijwi ry'America. Nashaka tugaruke cyane cyane ku ndyane eka n'icuka kibi kiri mu mugambwe CNL muri iki gihe mu majabo make ibintu byifashe gute.
Nibyo nkuko mubivuze mugambwe CNL madinisi mu cyuka kitameze neza haraciye amezi ashika umunani. Ariko no munsi nje cyuka cyagiye giha gutora inyishu cyateye kibura inyishu cyane gushaka naho bagushaka hakati mu banyamugambwe inyishu maze kubura hagira n'abitura mbere mu bushyirangaje bugeze bwo gukurikirana ibyo bigambwe mbere niho hanaze twumva yuko abafashe n'ingingo yuko bikubanza umugambwe bihagari kwa kugira ngo bagasaba yuko bari mugambo wo kwicarana muri make ntawe zicuka kigeze ariko munkundiye tabidira ko nababwiye ari imvo n'imvano iyo nshatanguriye
ego me ubwambe bwa mbere imbere yo kutubwira imvo n'imvano mutubwire aho ibintu byahagarariye ni kuki mutashoboye kumvikana ibibazo bihagaze hehe.
Ibibazo byatanguye muri ubwo kwaciye ikintu cyaba amezi umunani cyatanguriye ku makuru yazananye ahantu tutamenye avuga yuko hariho umugambi w'abantu bagomba gushinga umugambi sinyeri nyakuri n'abagomba guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'umugambi. Mukuru rero yazanye n'umukuru w'umugambi w'ino bwiwe hanyuma ntiyashoboye gutanga umuco wo kubivuga kuri ibyo bintu. Niho mu nyuma yaho haciye hasohoka urutonde rw'abantu 14 harimo abagize inkuru z'umugambi, harimo abashinga amateka, harimo n'indi mirongozi z'umugambi ku nzego nkuru. Aya makuru asohokana ku mbuga ngurukanabumenyi asatuma rero ibintu by'unyuka kuko hagumye havugwa uruntu haba gusaba ko hoba inama yotuma abanyamugambi kwicarana imbere bicarana hama ibyo n'amahirwe ashoboka gusa n'abandikwa makete ayo makete abo y'inshu zagiye gufata inzira buke buke aho abo bari baremetswe intebe ishushe akabura ibyemezo bandikiye umukuru w'umugambi bamusaba yuko by'ukuri yoterere inshu ikibazo kiri mu mugambi baga iyo kete basabaha ikopi umushyirangarangi niwe yaciye atuma ku mukuru w'umugambi maze amusaba ko yokwicara mu mugambi. Tumaze kwicara rero twavuganye cyane bike ariko turasanga yuko hari amakuru atariyo mbere washaka turavuga ko ibere ryayaze ariko twavuye dusanga mu nyuma kwari gusaba inkwe ku maso no guhekera ku nyonzo kuko aho gutora inyishu hagumye havuga amajambo abumva ko adahumuriza atubaka umuganga w'inyakamugayi.
Ayo makuru y'uruhagarara, ayo makuru y'ubwicanyi yavuye kuki icyateye niki?
Ndabwo cyikubo nituramenye cyateye kuko murumva yuko yazananye umukuru w'umugambi we yashikirije arashyiza mu nama mugabo yavuga neza aho yazananye cyanasaba yuko twoyicarira tukamenya aya makuru imbo n'imvano yazo cyanke icyo icyagamije uwo mwanya ntiwabonetse batubyicarire icyo bituma rero ibihe bikora bimwe biyangara kuko abantu baburiye bikekana binubana harya naho mbere bamwe umutekano wabo ubangamirwa nkagihugu iwanjye barambugiye no kwinjira mu ngo y'umugambi uriye mu nama sinamenya ababitumye ndabaza mbere ni kweri iki byose bashaka kuhirira ndi umwe mu bagize inzego nkuru z'umugambi. Ni ukuvuga harabuze inyinshi ku buryo abantu bamenya ati habaye iki haragaho n'umugwi w'amatohoza umugwi mbere habaye imigwi ibiri umugwi wa mbere watanze icyegeranyo twabonye byavuyemo umugwi wa kabiri nawo watanga icyegeranyo cy'icyegeranyo kiza gihishije ku buryo n'ubu ntizize kimenyekana turi n'ibirimo mu gihe abo bagirizwa ibyo bintu babuze ibyemezo ariko hakaguma hari ibintu byo kwinubana n'amajambo yo kuyashyikirizwa bumva by'ukuri ko ataranyubaka umugambwe ayo gutatanya abantu na cyane cyane mu rwego nkuru duherereye ku cy'umugambwe.
Mwavuze ibirego byavuze ko hariho abashaka gushinga umugambwe CNL nyakuri indyane zigabura imigambwe zamazabaye mu Burundi. Murashaka kutubwira abo bandi bari muri iyo murwi usa n'utarikiri kumwe na CNL banganiki? Barongozi umugambwe CNL bavuga ko akagwi k'abantu
nabwo kuba akagwi kukurumba kuko tutamenye aho hatanirwa urutonde rwanditswe kuko urutonde rwaciye ku mbuga ngurukanabumenyi nk'uko nabivuze bakavugamo indongozi z'umugambwe. Nkuru namenyesha yuko mu bagize ibiro nshingwabikorwa by'umugambwe ubwo rwandiko rwavuga mu majwi abashyika batandatu mu bagize ibiro by'umugambwe naho urwo rwego nk'uko tubisoma amategeko bivuga yuko rugizwe n'abantu 210 muri bo baremezwe iyo ntebe ishushe. Murumva yuko byerekana yuko si akagwi k'abantu ni inzego nkuru z'umugambwe. Murumva yuko niyo hagize n'umuntu asanzwe cyane cyujoze gifite ubuzima iyo kigize ingorane ku mutwe umutwe biratuma n'ibindi bimba byose byo nakaruka cyane kigenze neza muri barero sakaguye kabantu sabantu batansanye 10 kurumba uko tugiye mu ntara abantu twagiye tubona bagiriza ibintu biriya imigwi ibintu bitama groupe WhatsApp abantu bikiyemo bamwe bakavuga bati ubu ntumushiremo n'amajambo amwe mbere yerekana yuko abantu bazihugura mu mice rero se kibazo cy'umuntu umushanya batansanye 10 kibazo kimaze gushikira mu gambe gushaka no mu nzego zo hasi n'amanywa yo ku mitumba baramaze gushikirwa n'ikintu cyuka kiri kuko haciye amezi umunani cyarabuze inyishu kandi tateka kwicarirwa mu nzego z'umugambo nyine
ingingo y'ubushikiranganji ujeje intwaro hagati ari nabwo bufite mu minwe imigambwe mwayifashe gute ku ruhande rwanyu
ku ruhande rumwe navuga yuko birababaje ko gushika naho ubushikiranganji bumenya ibiri kubera mu mugambwe byerekana yuko ariho inyishu zitabonetse biciye mu nzego zizwi n'umugambwe kubera abantu babuze uko bokwicarana mbabizi neza yuko no mu muryango no mu ishyirahamwe uwurira mu zwa canke se rugo niwe wa mbere afata iya mbere kugira ngo yunge umuryango gumaru ugumuri umwe rero ubushikiranganji bumaze kumenya ibiriko biraba kuko bahavuye bandikirwa navuga iteka ry'u Rwanda mbere yandikiye umukuru w'umugambwe bakaroha ikopi ariko batumye ku mukuru w'umugambwe ahubwo ati turumva uruntu niraba no mu nyuma hageze gutegura amakoranyo ya kaminuza uwo mugwi w'abantu bagirijwe ibyo bintu bitagira ibyemezo barakumirwa hama kandi harirengagizwa neza yuko amategeko y'umugambwe atomora neza uko ibikorwa bitunganywa harimo n'amakoranyo ya kaminuza cyangwa guhindura amategeko ngenderwaho y'umugambwe nabwo ko rero ku ruhande rumwe babaje kurumva hageze aho ubushanga bufata inyuma ari n'iyo byerekana yuko abo byega baba batashoboye kwirengera ngo batore inyishu z'ibibazo bafise urumva ku ruhande rumwe babaje hama ku rundi ruhande nandi avuga yuko dufatiye urwandiko twabonye umushyanganji yandikiye umukuru w'umugambwe yavuze ati igihe ibibazo n'iby'iwanyu ni mucari hamwe hanyuma muhege mucubwiye icyo mwakuyemo uyu munsi rero twahinduye nk'uko nabivuze kuba uri serugo kuba ari umukuru w'ishyirahamwe canke umugambwe byerekana yuko niwe wa mbere yofata novuga iya mbere kugira ngo yegeranye inyangamugayo yegeranye abo baganiye ibibazo hama bicarane kuko turazi neza mu kindi bavuga ngo inama isumba ingimba two kwicarana hanyuma tukabona ibibazo byazananye kandi ndazi n'umuti ntiwabura hari ugushaka
murase kizera ko iyi ndyaneze iri muri uyu mugambwe hagati yanyu aburongoye n'abandi banywanyi zishobora gutorerwa umuti mu gihe musubira mukaja mu nama mukayaga
navuga yuko burya ahantu hari ibibazo canke hari abantu bango hamuruntu runtu ariko ntibisigura yuko hari ibibazo bitagira inyishu ibibazo byose iyo byaduse abantu bakagira ishyaka ryo kwicara hamwe ntihabe guhekera ku nyonzo ntihabe gusigana inkore ku maso canke kuyayenzira ko ntacyo buza inyishu idatogwa ariko nk'uko nari ndabivuze kugira ngo itogwe ni impaka umukuru w'umugambwe nyine ubwiwe yegeranye izo ntama ziwe no kwita abanywanyi b'umugambwe ahereye ku biro bikuru by'umugambwe hama twicare hamwe nk'uko twari twabisezeranye mu nama twagiranye mu kwezi kwa kabiri twavuga tuti twige imbo n'imvano kino cyuka hanyuma ingingo ziberewe zifatwe kugira ngo umugambwe ubandanye ukora neza kandi wiyunze kuva hejuru ku nzego nkuru gushyira hasi inyangamugayo y'abanywanyi b'umugambwe sene begeranywe kandi basinyiye ku mugozi umwe na cyane cyane muri iki gihe twimirije ibihe by'amatora ariko biraza byari bigomba ko tuba twicaranye tukavugana mbere tukiga ibyo byose byatuma umugambwe udakora neza tukabihinyanyura tukabitoye inyishu hakiri kare hama tukaraba n'izindi ngingo twafata zotuma umugambwe ubana ikora neza rero icyizere kiriho ariko murumva aho bihera mwamaze kuhatahura
abarongoye ubwambwe SNL muri iki gihe barega umurwi murimwo bita akagwi ko ari akagwi ko bagakoreshwa n'ubutegetsi ayo makuru cyangwa ibyo birego mu bivuga kuri iki
nyuma yuko ni bimwe bavuga bati nyine y'abantu bari mu bibazo bari mu bibazo bashwanye batase umwe ariyumvira ati no buri kimwe iki nishije tuma abantu bumva neza yuko bya muntu ariwe mubi ariko aho tugeze ubu ntihakwerekana ngo na kane we mubi cyangwa niwe mubi umuti ni ukwicara hamwe rero nk'uko nabivuze se akagwi kukurumva ibiroko by'umugambwe abagize urwego nshingwabikorwa murumva yuko tugenda mu ntara no mu makomini ishingwazo nyaza gushyikora rero se akagwi k'abantu bakeye urumva rero izo mvugo ni imvugo zerekana yuko ni ukwita mu kirundi nko bita nko kudadaza iri kudadaza rero kurondera icyo kwagiriza uwundi kuko kuva bivugwa yuko ari abantu bagomba gushinga umugambwe isenyeri nyakuri nta cyemezo na kimwe ntibigeze bivigwa ahantu hagaragara kugira ngo abo byagiye nitwa asanga byukuri hari ibintu byose bigaragara bahanwe cyane bahanuwe cyane basaba kigongwe kuko iyo habonetse ibintu bigaragara nibaza batamujure kakwemera yuko afata ibingingo ibyo rero mu gihe byabuze nyaho tawumba ngo bakanakagwe kabantu ahandi ngo abantu bakabasha n'umugambi ku butegetsi ahandi ye mama ngo bagiye gutama ikingingo gushyirangangi ahandi ngo bari amafaranga ahandi ngo ibi n'ibindi biriya ibyo n'ibintu n'imvugo zikoreshwa mu gihe abantu bamaze gutata igituma izi mvugo zivaho rero nuko abantu bicara nuko bavuga bati ibyo nakuvuze ko ni ibi ibyo ni ibi ntabwo ni ibi hama inyishu ikaboneka icyo rero gushona n'umunsi ntikiraba mu buryo nubwa bwugurutse n'imitima yugurutse
mwavuze ko mutarekuriwe kuja mu ngoro y'umugambwe CNL gukora ayo manama muri iki gihe abo muri kumwe nawe we amanama muyagirira hehe
umva mu gihe bushyirangarije kuri cyane kw'imigambi ikora bamaze gufata iyo ngingo nta manama abagishoboka nkuko babisabye bavuze bati inama zonye ziri kuri we n'amategeko nizo twomenyesha ubwo bushyirangarije biherenje cyane kwerekana yuko turiho turagerageza gushyira ibintu ku murongo no kumvikana ibyo rero bishobora munsi rero ntibishoboka na twebwe ntibikunda kutugira inama kandi atsindirwa ko twebwe mu nzego z'umugambwe nk'uko biteganywa n'amategeko twateza gutuma akora umukuru w'umugambwe cyane uko baradira bitunganywa bishobora munsi ako kandi barakatujya ngo twishare turare uko iki cyuka cyohoshoroka
mwatubwiye ko indyane mu mugambwe zimaze y'amezi arenga umunani indyane zatangwe gute ikintu nyamukuru cyatumye mubona ko ataki kigenda ni iki
icyo nakwita nk'imbarutso kumbure murazi yuko mu kibindi bavuga ngo n'imvura igomba kugwa habanza kuza umuyagirizo hari ibimenyetso rimwe twabonye kumbure umuntu atabwa niba ari byo ahantu uvuga nk'igihe hageze yuko mu nama nshingamateka hatorwa abashingamateka bazajya baza guserukira Burundi mu nama nshingamateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko bita IARA niho twabonye neza yuko hari byatangiye kutameze neza gusa naho twumva yuko umukuru w'umugambwe yarunditse amazina mu nama nshingamateka ata muntu n'umwe yabimenye urwego nshingwabikorwa cyangwa biro politiki atawubizi reka mbere n'abashingamateka bakomoka mu gambo CNL bari gutora abo umugambwe watanze nabo nyine ntibabimenyeshejwe aho twabonye neza yuko atangiye kuba kahaze bitameze neza kutamenya amazina uko yarunditswe yabahimbarutse kuko bibaye mu kwezi kw'icyenda inyuma yaho nababwiye yuko mu kwezi cumi na rimwe nta cyo yatangusohoka intonde z'abantu bagiye na biriya kandi abyemeza
ariko abarongo umugambwe bavuga ko icyo kibazo kitari gikwiye kuba intambamyi kuko nabo bashingamateka batari bemewe icyo gihe ibyo si ibintu byari kubanezereza
mu bisanzwe iyo muri mu muryango umwe musenyera ku mugozi umwe nta kintu coba ngo umwe ahishe uwundi
mwihweje indyane zihari n'uburemere bwazo hagati mugambwe CNL muri iki gihe murase kizera ko izo bibazo byose mufise mu nzo bitorera inyishu imbere y'amatora yo mu 2025 mugambwe CNL ukaja guhiganwa ari umugambwe wuzuye urimwo abanywanyi bawo bose
jewe ni kuri ndabona neza yuko hari ugushaka ku mpande zose mbere washaka twebwe n'ubu twiteguye yuko n'ejo yaje umukuru w'umugambwe adutumye ko twokwitaba hama tukayagira ibibazo bihari
Terence Manirambona murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo umuyage ku bibazo nkoramutima biri hagati mu mugambwe CNL murakoze cyane
murakoze namwe kujya kaya n'ejo ni mwadukenera tuzokora amatwitegeye kubishyura
turashimiye bashinga nawe mwese mwaduha ikiganiro turashimiye kandi n'abaduteze amatwi abakunzi bi Radio Ijwi ry'Amerika
Dr. Mash Production
Holy Seven Your Smile Nasikiliza Sauti Amerika Tusikilize Sauti Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza Sauti Amerika
Yelewe, yelewe,
kipindi cha furaha manu mwe.
jana upendo vipindi vya furaha mano moja na